ይህ ኒውስ ፎር አሜሪካ። ከሰሞኑ ጋር እንደዚያችሁ ተባፈቲ የፖሊስ ሀኑ ስቱዲዮ ያቀጣኑ የዋሽንግተን ዲሲ ኮሚኒኮም ኮሚናሪ ደንዮንጋቦ
አፈታኝ ሲናንጄ አርነስቱ ጀዚዌን ደባራሙቺ ሴካንዲ ባሃይካዝ ማኩሪያች
ይዚጓ ቢሄሩ ወከብሬ ካናይ ኮቀብሩንዲ ባቢሪ ኩሪ ባታቱ ባይሙ ከነውንን ቻን
uone astire shemeza umuhinga w'ibirotishira mu zona kongurutse biterambere PNUD kugwego ku Burundi avuga ikene bugarize igihugu cy'u Burundi bw'abimwano bwa America bwariko bwenzura amazi mu kigoro cy'abarabu bwarashinsoro zo kugabisha ubwato bw'inkwano bw'igihugu cha Iran
naho mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi leta ya Israel yakuyeho uburyo yarashizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu bazaga gusura ubutaka butagatifu.
Tundu Lissu umushinga mateka komeye atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania yagirijwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwanga afite umukuru w'igihugu John Magufuli.
Mu gihugu cy'Uganda kandi inteko ishinga amategeko ya Uganda ntirafata umwanzuro ku itegeko rigenga ubutaka imaze iminsi isuzuma, ariko ubu ikibazo kigibwaho impaka nyinshi mu banya Uganda ni imyaka y'uwiyamamariza kuyobora iki gihugu.
Aya makuru hamwe n'andi abateguriye turayagarwa ko mukanya mugume hafi ya radio yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Jared Kushner, umukuru wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, akongera akaba ari umuhanuzi mukuru wiwe, yishuye mu mwiherero n'umusuzi kuwa kabiri ibibazo by'umugwi ujejwe ibibazo bijyanye n'iperereza mu nama nshinga amateka ya Amerika. Ivyo biri mu itohoza akuvye ko nimba Uburusiya bwarivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka uheze, igihe yinjira mu kibanza yabarizwamo ivyo bibazo, Kushner yari karamwenyura yamara ntiyavuganye n'abamenyesha makuru. Yishuye ku munsi wa mbere ibibazo by'abagize umugwi w'inama nkenguza amateka ujejwe ibibazo bijanye n'iperereza mu mwiherero. Yarahakanye ku mugaragaro ko we cankundo ari we wese yari mu bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cya Trump yoba yaravuganye n'abasekuru ba Rusiya mu buryo bwo aribwo bwose budatumbereye, haba imbere cyangwa inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze muri Amerika. Perezida Trump yakoresheje urubuga Twitter no Moscow kabiri kugira yerekane ko ashimishijwe n'ivyo Jared Kushner yashikirije ku munsi wa mbere.
Twerekeje no mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi leta ya Israeli yakuyeho uburyo yari yarashizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu baza gusura ubutaka butagatifu. Icyumweru cyari kimaze kurenga abanyapalestine bigaragambiriza ku butaka butagatifu mu mujyi wa Yerusalemu kubera uburyo bushya bwo gusaka bwari bwarashyizweho. Uburyo ntibwari bwishimwe na gato n'abayisilamu bakomoka muri Palestine. Lami Hamdala, ministri w'intebe wa Palestine, nawe yari yarahamagariye abayisilamu gukomeza kubyamagana ndetse bagakomeza gusengera hanze mu kibuga aho kwinjiramo imbere. Ku bufatanye bwa Amerika, ambasaderi David Friedman yabashije guhuza impande zombi, Israeli yemera gukuraho ubwo buryo yari yaratangije kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi nyuma yuko abiyahuzi baharasiye abapolisi bayo babiri. Gusa nubwo byakuweho, imyigaragambyo yo iracyakomeje kuko nubundi Israeli yashyizeho za kamera muri buri gace kose k'ubutaka abayisilamu bifuza ko nazo zakurwaho ngo kuko zibangamiye ubwisanzure mu masengesho yabo.
Kwene nkuru ya mu mahanga ubwato bw'inkwano bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari ko bwenzura amazi yo mu kigobe cy'abarabu bwarashinsoro zo kugabisha ubwato bw'inkwano bwa Iran. Ivyo inyuma yo kuvuga bwato bwegereye cyane ubwato bwa Amerika. Ivyo vyemejwe n'umutegetsi wo mu bushikiranganje bujejwe rwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no Moscow kabiri. Ubwo bwato bw'inkwano bwa Amerika bwitwa the USS Thunderbird bwarashinsoro zo kugabisha ubwato bw'igihugu cya Iran inyuma yo kuvuga bwato bwegereye ubwato USS Thunderbird imetero 140 bufise umuvuduko munini. Izo nsoro zakoreshejwe nk'uburyo bwa nyuma inyuma y'uko ubwato bw'igihugu cya Iran bwanse kwishura ku kamo gatewe kuri radio n'ibindi bimenyetso bikoresha by'ubwato bwa Amerika. umutegetsi wa mushikiranganje rujeru kwivuna abansi wa Amerika avuga kwa gasomboroso ka Iran atakindi gakora atari gutuma ibintu bishobora kuvamo isanganya mu bishobora gutuma haba inkurikizi zikomeye.
Radio Ijwi rya Amerika. Kuri uyu wa kabiri, impande zombi zitavuga rumwe mu gihugu cya Libya zimaze gusinya amasezerano y'ubwumvikane no guhagarika imirwano muri iki gihugu. Aya masezerano yasinyiwe imbere y'umuhuza Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'u Bufaransa. Nkuko bitangazwa n'ibiro bya perezida w'Ufaransa ku gicamunsi cya none, nibwo minisitiri w'intebe wa Libya Fayez al-Sarraj ndetse na Khalifa Haftar batavuga rumwe bahuye na perezida Macron. Ku murongo w'ibyigwa hari uguhagarika intambara no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu mu buryo bwa vuba. Aba bagabo baherukaga guhura mu kwezi kwa gatanu i Abu Dhabi nyuma y'umwaka n'igice batavugana. Libya yagiye ivugwamo imvururu za hato na hato kuva mu mwaka w'2011 nyuma y'ihirikwa ku butegetsi ry'uwari perezida Muammar Gaddafi. Icyo gihe cyose uruhande rwa Haftar rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwagiye rugaragaza kutemeranya n'umuryango w'abibumbye rushinja gushyigikira ubutegetsi bwa Fayez al-Sarraj.
Tundu Lissu umushinga mateka akomeye atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania yagirizwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwango afite umukuru w'igihugu John Magufuli mu kumwita ko n'umutegetsi atwaza agahotora. Tundu Lissu ayoboye abatavuga rumwe na leta mu nama nshinga mateka, akaba ayoboye urwego rw'abashingwa manza muri Tanzania yahagaritswe mu ndwi iheze. Ivyo inyuma yuko ahaye ikiganiro abamenyeshamakuru aho yanebaguye perezida Magufuli yongera ridoga ku bwoba buri mu gihugu cyose. Inyuma yuko yitavye sentare ku munsi wa mbere, Lissu yasubijwe mu munyororo imbere yuko hafatwa ingingo ku munsi wa kane kuvyo yasavye byo kurekurwa atanze ingwate. Lissu yagirizwa ko yakoresheje amajambo ashobora gutera urwango rufatiye ku bwoko. Lissu yari aherekejwe n'abashingwa manza bagera kuri 20 yarahakanye ivyaha yagirizwe igihe yaseruka muri sentare ku munsi wa mbere. Ivyatangajwe na Tundu Lissu n'ifungwa ryiwe bibaye mu gihe umwuka mubi utera wiyongera ku buyobozi bukoresha igikenye bwa perezida Magufuli.
Tukiri muri Afurika kandi, Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda ntirafata umwanzuro ku itegeko rigenga ubutaka imaze iminsi isuzuma, ariko ubu ikibazo kigibwaho impaka nyinshi mu Banya-Uganda ni imyaka y'uwiyamamariza kuyobora iki gihugu. Ubusanzwe ingingo y'102 mu Itegeko Nshinga rya Uganda ivuga ko uwiyamamariza kuba perezida agomba kuba ari hagati y'imyaka 35 ndetse na 75 y'amavuko. Ibi bisobanura neza ko perezida Yoweri Museveni wavutse mu mwaka w'1994 1944 uzaba afite imyaka 76 mu mwaka w'2021 atazemererwa kwiyamamaza. Muri uwo mwaka nibwo Uganda izakoresha andi matora y'umukuru w'igihugu. Gusa nubwo icyifuzo cyo guhindura iyi ngingo kitaragezwa imbere y'inteko, abaturage batangiye kugaragaza ko batabishaka ndetse batangiye no kwihanangiriza abadepite. Umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi bwana David Abala avuga ko abatangiye tuko n'abaturage bemeza ko hari abadepite bamaze kwishyurwa amadolari arenga 100,000 ngo bazahindure iyi ngingo. Iyi ngingo iramutse ihinduwe ishobora kuzateza imvururu muri iki gihugu, abaturage badahwema kugaragaza ko bashaka impinduka z'ubutegetsi bwa Museveni. Uyu mugabo usa nk'utanafite gahunda yo kurekura ubutegetsi ayobora Uganda kuva mu mwaka w'1986 Fidel.
Urakoze kuyina inkuru yerekeye Afrika. Abantu batanu bishwe mu bitero bitari bike byagizwe n'abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ryashize no munsi wa kabiri mu bice bitatu mu buraruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali. Ibyo bitangazwa n'abajeje umutekano muri ako karere. Umutegetsi wo muri ako karere avuga ko ibyo bitero byagizwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Abagize ivyo bitero bashobora kuba ari abagira iterabwoba bagendera ku mapikipiki. Abasirikare n'igipolisi bararungiswe muri ako karere uno munsi kwa kabiri. Uburaruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe n'ibihugu vya Mali na Niger na karere kagendamiwe n'ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'2015. Mu kwezi kwa gatatu, igikorwa ca gisirikare ahitwa Petega catumye umukuru w'abagira iterabwoba Aruna Diko yicwa. Ababa mu karere ko mu buraruko bwa Burkina Faso babayeho mu bwoba bwinshi kubera ibitero bitari bike byahitanye abasivile n'abasirikare batari bake. Kwa programa zaacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika muwandanya kuzikurikiranira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 bice 3 no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 bice 3 Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 bice 9 na FM 95 bice 2.
Mushobora kudukurikira kandi mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com, kuri Facebook ni radio yacu mu ijambo rimwe, ndetse no kuri WhatsApp radio yacu voa@akadomo.com. Amakuru yacu yo mu karere, reka tuyahere mu Rwanda. Leta y'u Rwanda irahakana ko haba hari umuntu waguye mu gikorwa cyo gusenya inyubako ya Hotel Top Tower imaze ibyumweru bibiri isenywe. Ni nyuma y'ibyatangajwe na ambasaderi w'umuryango w'umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi, Michael Ryan. Umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Asunta Kaboyi uri Kigali niwe wadukurikiranye iyi nkuru.
Intandaro y'amagambo avuguruzanya yaturutse ku butumwa bwa Twitter bwoherejwe n'uhagarariye umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi mu Rwanda. Ku rukuta rwe rwa Twitter, ambasaderi Michael Ryan yanditse anenga ibikorwa byo gusenya hoteli ya Top Tower. Yagize ati "Igikorwa kigayitse cyo gusenya inyubako ya Top Tower yegeranye n'urugo rw'uhagarariye ibihugu by'Iburayi mu Rwanda cyahitanye urukuta rw'inyubako ye ndetse kinahitana umuntu." Iyi nyandiko yasubijwe n'abantu benshi banyuranye barimo abayobozi bo hejuru ba leta barimo Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge nabasubiza avuga ko ibyavuzwe na ambasaderi Ryan bitarimo ukuri. Kuri Twitter ye, Minisitiri Businge yasabye ambasaderi Michael Ryan kuvuguruza ibyo yanditse akananyomoza iby'urupfu rw'umuntu yatangaje avuga ko nta muntu wigeze agwa muri kiriya gikorwa. Mu byumweru bibiri bishize iyi nzu nibwo yatangiye gusenywa, kugeza ubu ntiragera hasi yose ariko gasongero kayo kamaze kugwa. Umujyi wa Kigali wari wasohoye itangazo tariki ya 11 z'ukwezi kwa 7 risobanura ko iyi nzu isenywe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera mu gice iyi Hotel Top Tower iherereyemo ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Iki gice cy'umujyi kigaragara bamaze akomeye nka Convention Center ndetse n'inzu Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ikoreramo iri hafi yawo. Umujyi wa Kigali uvuga ko icyemezo cyo gusenya iyi nyubako ya Top Tower gifashwe nyuma yaho beneyo bananiwe kuyihuza n'imyubakire yifuzwa mu gace iherereyemo. Gusa iyi nyubako isenywe yari imaze igihe ifunzwe, yari ihagaritswe n'umujyi wa Kigali uvuga ko yubatswe mu buryo budakomeye bushobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abayigana n'abayikoreramo. Kuva iyi nzu yatangira gusenywa, nta bantu begeraho icyo gikorwa kibera kuko hagoswe n'amabati akikije iyo nzu. Cyakora uri inyuma ashobora kubona ivumbi ritumuka. Kugeza ubu nyiri iyi hoteli nta kintu na kimwe yigeze atangaza ku ihirikwa ry'inzu ye. Hotel Top Tower ibaye inzu ya kabiri ihiritswe mu mujyi wa Kigali nyuma y'indi nyubako y'umunyemari Sina Paul Rwigara yashenywe mu myaka ibiri ishize. Umujyi wa Kigali uvuga ko yubatswe idafite ibyangombwa bisabwa. Izindi nzu zirimo gusenywa mu mujyi wa Kigali zo zisenywa na ba nyirazo mu rwego rwo gukurikiza igishushanyo mbonera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Reka tugushimire Asumta Kaboyi. Dukomereze mu Rwanda kandi kuri uyu wa kabiri, umucamanza w'urukiko rukuru yapfundikiye urubanza ubushinjacyaha burigamo Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Mbarushimana n'ubwunganizi basoje basaba gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha maze umucamanza akazamugira umwere. Ni mu gihe mu ntangiro z'uyu mwaka ubushinjacyaha bwamusabiye kumuhamya ibyaha byose rumurega rukazamuhanisha igifungo cya burundu. Eric Bagirubusa, umunyamakuru Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda, yadukurikiranye iyi nkuru.
Ku munsi wa nyuma wabo bagira icyo bavuga ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, ubushinjacyaha burega bwa Emmanuel Mbarushimana, abahagarariye inyungu z'ubutabera bafashe umwanya munini bibanda ku bikorwa bigize ibyo byaha birimo ibyo gushinga amabariyeri nk'iyo mu ndatemwe ubushinjacyaha buvuga ko yicirwagaho Abatutsi, ibitero byo ku musozi wa Kabuye n'ibikorwa byo kuyobora amanama yateguraga genocide ubushinjacyaha burega Mbarushimana. Maitre Christophe Twagirayezu yashimangira urukiko ko igihe ruzaba rusesengura imikirize y'urubanza ruzasanga nta gikorwa na kimwe kidashidikanywaho. Yavuze ko byose bishingiye ku mvugo z'abatangamakuru n'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha. Yavuze ko buri mvugo y'umutangabuhamya ifite indi yivuguruza aho umwe agenda yivuguruza ubwe, ubundi akavuguruzwa na bagenzi be ku bikorwa bimwe. Yavuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko koko Mbarushimana yagaragaye mu nama zacuraga umugambi wo gukora genocide. Maitre Twagirayezu yaburaniye uregwa avuga ko na mbere ya genocide nta rwango yari yarigeze agaragariza ubwoko bw'Abatutsi, ko yari yarabashatsemo kandi ko byagaragaye ko no kwa Mbarushimana interahamwe zahateye zishaka kwica Abatutsi yari yahishe. Kuriwe nkuko bakunze kubivuga ibyo byose bigaragaza ko ubushinjacyaha bwareze Mbarushimana wo mwitiranya n'undi muntu kuko bavuga ko yari umugenzuzi w'amashuri igihe Jenoside yabaga mu gihe uwo burega yari amaze imyaka ibiri atagikora ako kazi. Mu mvugo yumvikanisha ukwiyoroshya gukomeye imbere y'umucamanza Maitre Twagirayezu yagize ati nyakubahwa perezida wiburanisha umucamanza mukuru abari mu mwanya w'Imana. Nk'umucamanza mukuru kandi twizeye ko Imana izabibafasha mu muzatera intambwe murebe n'ibyo ababuranyi bombi batagezeho. Ati dukurikije ibimenyetso bigaragara dusanga Mbarushimana yagirwa umwere. Imvugo y'uyu munyamategeko ku bimenyetso by'ubushinjacyaha ntiri kure ya mugenzi we Maitre Jean-Claude Shoshi Bizimana wabwiye urukiko ko ikirego Mbarushimana yireguraho kitagira ibimenyetso n'ibihari kuri we n'ibimenyetso yise ko bidashinga. Mbarushimana yahise yongera asubirana ijambo maze avuga ko urubanza rurangiye mu buryo atifuzaga, ashaka kumvikanisha ko umucamanza yabamupfukiranye hari byinshi yashakaga kuvuga kuri urubanza. Umucamanza bwana Antoine Muhima yamwibukije ko igihe yamugeneye cyo kwisobanura cyarangiye. Mbarushimana yavuze ko asanga urubanza rupfundikiwe hakiri icyuho mu bibazo bidasubijwe birimo byo gushidikanya kuvuga ibyo afata ko binyuranye n'ukuri kubatanga buhamya n'ubushinjacyaha, ukuvuguruza no kuvuguruzanya n'ibindi. Umucamanza yongeye kumwibutsa ko biri mu nshingano z'urukiko kuzabisuzuma. Yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko bwamutwereye ibyaha bya Jenoside buvuga ko yabikoranye na leta kandi yari umuturage usanzwe, avuga ko uretse no kubikorana n'iyo leta atarakira umukozi wayo, yasabye urukiko kuzita ku nyandiko mvugo zaturutse mu nkiko za Denmark kuko avuga ko ibizikubiyemo bivuguruzanya cyane n'ibyavugiwe mu Rwanda. Mbarushimana yavuze ko nta mpamvu n'imwe asanga yagombye kuba akurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Yavuze ko kuba mu Rwanda nta tegeko na rimwe ryateganyaga ibyaha n'ibihano igihe bivuga ko yakoreye ibyaha, ubwabyo byumvikanisha ko nta mpamvu y'urubanza. Yibukije ko mu 1978 u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga ahanakana kumira icyaha cya Jenoside, ariko ntirwashyira icyaha cya Jenoside mu mategeko yarwo. Umucamanza yamubwiye ko uretse Jenoside hari n'ibindi byaha aregwa. Mbarushimana yasubije ko byose biregerwa hamwe mu bimenyetso bimwe. Yavuze ko ubushinjacyaha bufite ikimenyetso kimwe gusa cy'imvugo z'abatangabuhamya n'abatangamakuru. Yabwikomye ko bwaguretse inyandiko zabo maze wazita ibihimbano bikoranye ubuswa kuko ngo bamwe muri banyirizo nyandiko bageze mu rukiko barazihakana. Ku bihano umushinjacyaha yamusabiye byo gufungwa burundu mu ijambo rya nyuma Mbarushimana yateruye agira ati uretse no kuvuga kuri ibyo bihano nk'uko abanyamategeko babigaragaje n'uko nanjye nabivuze ko nta mpamvu y'uru rubanza urukiko rwabategeka gusubirana iyi myenda yabo bantije. Aho yavugaga impuzankano y'iroza iranga abagororwa ngasubira mu buzima busanzwe. Umucamanza yashimiye impande zombi ku gihe zimaze ziburana, avuga ko buri ruhande rwakoze icyo rwagombaga gukora kugeza urubanza rupfundikiwe. Yibukije ko kubera ubunini bw'urubanza ndetse n'ikiruhuko abacamanza bagiye kujyamo mu kwezi kwa munani urubanza ruzatinda gusomwa. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya Jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha murega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. N'urubanza rupfundikiwe nyuma y'imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Mbarushimana wigeze kubaho umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine Muganza ibyaha byose arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize 2014. Umucamanza bwana Antoine Muhima yatangaje ko azasoma imyanzuro ya nyuma y'urubanza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka niba nta gihindutse. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Gati ijwi ry'Amerika Washington DC Burundi buri mu bihugu bitatu vya mbere bikenyeye ku isi n'Abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi. Ivyo biri mu cegeranyo c'igisata ca ONU kiraba ibijanye n'iterambere ku isi PNUD. Leta y'u Burundi imenyesha ko ibi bitigiri igiye kubikoresha mu gusaba abayifasha kongereza inguvu mu kuyisahiriza mu migambi y'iterambere no kugwanya ubukene. Nivyo dushikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Ito chegiranyo chiki sata chao ni kijeru tena mbele kuisi pinuize chelekana kwa miaka miongi vinita ni heze Uburundi bwagumye buri mu bihugu bitanu vya mbere bikenye kurusha ibindi ku isi. Urugero rw'ubutunzi n'iterambere vyerekanwa mu vyegeranyo vya PNUD kuva mu 1990 vyamaze isunga ibintu bitari bike, harimo amafaranga abantu binjiza ku mwaka ku mwaka, urugero abanyagihugu bashira abana babo mu mashure n'amahirwe bafise yo gushobora kuja kwivuza. Abahinga bapinyuje bemeza ko ibi bituma hatangwa igicapo kibereye mu byagezweko n'ibyokorwa aho gufatira gusa ku mafaranga umunyagihugu yinjiza muri rusangi ku mwaka nk'uko abahinga mu byerekeye ubutunzi bakunze kubikora. Arthur Rushemeza umuhinga wapinyuje ku rwego rw'u Burundi asigura ko iki gihugu kiri mu bya mbere bikenye ku isi no mu karere. Aratanga uturorero
icambere nuko nk'ubukene bukiri bwinshi n'abantu bakenye cyane ivyigwa biheruka birekana yuko abarundi babiri kuri batatu bari mu bukene bunini cyane kandi naho twateye imbere byerekeye amagara y'abavyeyi amagara y'abana bakiri batoya birerekana yuko urundi bukiri nyuma byerekeye urunganwe mu bihugu cyo muri Afrika iri munsi ya Sahara turacari inyuma
kugira ngo Burundi bube inyuma. Rushemeza atubwira bimwe mu byokorwa
imigambi no gukora muri byinshi batibagiye no kufasha umunyagihugu kugira ashobore kurabikira mbere giwe iyo rapo iravuga yuko guteza imbere bya demokrasi societe civile gatera imbere gushobora kuraba ibintu bitagenda neza kabishira imbere bwa biciye mu bigani ama politique yo gufasha abatishoboye imwe bita politique protection sociale mu gifaransa cyane kurinda impanuka zishobora gushika nk'ibi bita katastrofe naturelle ishobora gutuma inzara itera gusumba ibyo byose akaba amapolitiki atumya umuntu yitanga ibyo byose cyakamenye na byifatamo bibaye ndagurika byiye usanga bitera isi ugasanga birunyuye nk'ubukene bubaye bwinshi ingezira buze novuga yuko ari bisata byinshi tuguteza imbere kimwe ivyereka hagateka kazema na muntu ubutungane guteza imbere ubutunzi kugira abantu bose baronke akazi abantu bose baronke kibabeshaho
mu kurindira kwizo byifuzo bishitwa leta ihamagara yabegwa n'iterambere abanyagihugu bose gufatira kuri iyi raporo mu guhindura ibintu. Jean Bosco Ntayimpera umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari ibereye.
J'invite donc toutes les parties prenantes au développement du Burundi, notamment les représentants du Parlement, du gouvernement.
Agira ati mpamagariye rero imigwi yose yegwa n'iterambere ry'u Burundi nk'abashingamateka n'abakenguza amateka, intumwa za leta, amashyirahamwe yigenga, abikorera utwabo n'abashakashatsi kugira iyabi raporo kugira ngo bimbike mu mikenyuro n'ingingo zose tuma hari iterambere ridakumira no gukomeza ama politike yo gusaba uburyo muri kazoza
laisser personne pour compte et pour enrichir nos outils de politique et de plaidoyer en perspective.
Rushemeza na baragaruka ku kindi kintu nyamukuru afata ingingo bakuye kwihutira.
Icambere no kugira ama politique yegereye abakenye gusumba abandi. Icambere murumva yuko ifo kumenya abo bantu bakenye gusumba abandi cyane bakumiriwe bafite ingorane zabo tukamenya abari bo hama imigambi ikaca cyane cyane imigambi itera imbere ihera kuri abo. Abantu turazi ko abantu benshi bari mu mihana mu burimyi imigambi itegerezwa kuraba ingene abo bantu butera imbere kandi bagasera imbere bimwe badasubira inyuma biguma bibandanya bakinjira mu marezo mu masirku y'ubutunzi bagashobora gukorana n'andi mashyirahamwe umwe wese ahari akaronka ikibeshaho umuryango wiwe.
Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikiganiro cya Pinide cyerekana ko urugero rw'iterambere n'ubutunzi ku isi rwongerekanye ariko ko mu Burundi rwagumye mu cyicaro cyo hasi Faible Development yime mu Gifaransa. Icyo cyegeranyo kivuga kandi ko ku isi nubwo abantu bakomeje kuba mu bukene igice kimwe gusa ku ijana cy'abakire bahebuje biziziye ubutunzi bw'isi ku bice mirongo ine na bitandatu ku ijana. Eroje Burika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uvuga ko uhangayikijwe nuko haheze amezi abiri uwo muryango utagira inama nshingamateka icabujije abashingamateka bashasha gutangura ibikorwa nuko igihugu cya Kenya kitaratora abagiserukira. Ni inkuru dushikiriza n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha.
Inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora ku itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu guheze ariko siko biri kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira. Ivyo navyo ni Kenya hamwe n'igihugu gishasha ca Sudani y'Epfo muri uwo muryango. Ivyo vyashikijwe n'utwara inama nshingamateka y'uwo muryango mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri. Uwo nawe ni Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuganda.
One of the partner states, the Republic of Kenya.
Ati kimwe mu bihugu bigize uwo muryango wa YAC Kenya ntikirashobora gutora abashingamateka icyenda bagiserukira. Ikindi naco no muri Sudani y'Epfo haracari ingorane kuko abashingamateka b'icyo gihugu barahagaritswe na sentari y'uwo muryango. Icyo gihugu casabwe gusubiramwo ariko nubu ntibirakunda kandi murabizi ko iyo muryango nk'uyu ushaka gutera imbere nta numwe dusiga inyuma. n'inkumugano uvuga ko ushaka kwiruka neza yijana ariko ushaka gushika kure akanatera imbere ajana nabandi. Igihugu cha Sudani yepfo coco cyari cyaje gutora abagiserukira ariko sentare y'uwo muryango yisangara amategeko atakurikijwe kuko bari bagenye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka y'igihugu. Iyo sentare yavuye itegeka ko amatora asubigwamo. Uwasanzwe ari umushikiranganji w'igihugu cy'u Buganda ajeje ibibazo by'akarere ka Afrika y'ubuseruko avuga ko hari biriko biracererwa nk'amategeko yabwirizwa kuba yaratowe n'ibindi. Naho biruko yamenyesheje ko inama nshinga mateka ya EAC izotangura mu gihe ibihugu byose bihejeje gutora ababiserukira.
It is imperative to note the first session of the first meeting.
Ikindi nuko mwamenya ko inama nshinga mateka imaze gutangura umunsi wayo wa mbere canke inama yayo ya mbere ari gutora uyitwara. Murumva rero ko bose babwirizwa kuba bahari kugira ngo bitorere indongozi yabo y'imyaka itanu. Muri iki gihe rero naho abandi bamaze gutongwa ntibikunda kwivyo bikogwa kuko ibihugu byose bitoba biserukiwe.
Without the presence of members from all partner states.
Bitekanire ko uzotwara iyo nama nshinga mateka azova mu gihugu cy'u Rwanda. Inama nshikiranganji yayase ifite icyizere ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Kenya ategekanije uhita ariko 8 z'ukwezi k'8 kuza niyahera abashinga mateka bazoca bihutira gutora abaserukira ico gihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibindi bihugu mu Burundi, u Rwanda, Tanzania n'Uganda byaramaze guheza gutora abo bashinga mateka. Sijya mbere iyo nama nshinga mateka yayase iteba kujaho mu mwaka w'2026 naho nyene iyo nama nshinga mateka yaracerewe gutangura ibikorwa mu kiringo cy'amezi arenga 9. Nico gihe nyene byari byatumwe n'igihugu cya Kenya kitari bwatore abagiserukira gushika ubu amategeko agengwa umuryango n'abihano ategekanya ku gihugu kanaka gitebeje ibikorwa by'inama nshingamateka y'uwo muryango. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera amakuru n'ibiganiro twari bafite kuri isaha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Jared Kushner umukuru wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akongera akaba ari n'umuhanuzi mukuru wiwe yishyuye mu mwiherero no musiko wa kabiri ibibazo vy'umugwi ujejwe ibibazo bijanye n'iperereza mu nama nshinga mateka. Ivyo biri mwitoza kuvyuko nimba Uburusiya bwari bivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika umwaka uheze.
Twababwiye ko kandi mu burasirazuba bwo hagati uyu munsi leta ya Israel yakuyeho uburyo yari yarashyizeho bwo gusaka ikintu cyose cyaba gikoze mu cyuma cyaba gitwawe n'abantu baza gusura ubutaka butagatifu.
Ubwato bw'ingwano bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari ko bugenzura amazi yo mu kigobe cy'Abarabu bwarashinze isoro zo kugabisha ubwato bw'ingwano bw'igihugu cya Iran. Ivyo inyuma y'uko ubwo bwato bwegereye cyane ubwato bwa Amerika bivyemejwe n'umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe kwivuna abanzi bwa Amerika uno munsi kuwa kabiri.
Kuri uyu wa kabiri kandi impande zombi zitavuga rumwe mu gihugu cya Libya zimaze gusinya amasezerano y'ubwumvikane no guhagarika imirwano muri iki gihugu. Aya masezerano akaba yasinyiwe imbere y'umuhuza Emmanuel Macron, perezida w'igihugu cy'u Bufaransa.
Tundu Lissu umushinga mateka akomeye atavuga rumwe na leta y'igihugu cya Tanzania yagirijwe ko yakoresheje amajambo yerekana urwango hagati y'umukuru w'igihugu John Magufuli mu kumwita kwa mutegetsi atwaza gahotora. Tundu Lissu ayobora batavuga rumwe na leta mu nama nshinga mateka akaba ayoboye urwego rw'abashingwa manza muri Tanzania yahagaritswe mu ndwi iheze. Ivyo inyuma ko hari ikiganiro abamenyesha makuru aho yanebaguye perezida Magufuli yongera ridoga kubwoba uri mu gihugu cyose. Kwindi nguru twabwiye ko abantu batanu bishwe mu bitero bitari bike zagize n'abakekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere bashyiriye uno munsi kuwa kabiri mu bice bitatu mu buraruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe n'igihugu cya Mali. Njoti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha hano yo bigarukiye. Dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayashikirijwe na Fideni Yongabo
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe. Ndabashimiye kandi mbifuza gukomeza kuryoherwa na gahunda radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye. Murara haryana.